Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi kuri mikro. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, ariko turavugira no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Uwo munsi rero twazutse kwiyamiriza ubwa mbere raporo cyangwa itangazo ryashyikirijwe n'akagwe k'abahinga ba ONU, bareka bavuga yuko mu Burundi agatura kagira mu rugo karaho nyangwa ibara ryaguye atakigenda.
Uyu rero ni Terence Ntahiraja, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi, hari mu myigaragambyo i Bujumbura uyu munsi. Amakuru rero yo mu Burundi tuyahere mu gisagara cya Bujumbura, aho abanyagihugu bari mu myigaragambyo uyu munsi, imyigaragambyo yo kwamagana icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye kivuga ko mu Burundi hariho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu. Icyegeranyo cyatangajwe muri iki cyumweru. Muri iyi myigaragambyo y'uyu munsi, leta y'u Burundi yashyikirije itangazo kuri iki cyegeranyo. Evariste Nzikobanyanka yakurikiye iyo myigaragambyo, araduha ibindi bisobanuro.
Abitabye iyo myiyerekano bari bagizwe na bamwe mu bategetsi abahurikiye mu migambwe mu mashyirahamwe yigenga, abanyagihugu bavuye mu mihinga itandukanye y'igisagara cya Bujumbura n'abunguruza abantu ku makinga. Ibyandiko bari bitwaje nta kindi byavuga atari kwiyamiriza amashyirahamwe mva makungu ajejwe gateka kazi na muntu, nk'uko umwe mu bari muri iyo myiyerekano yabivuze.
Turiyamirije raporo z'ibinyoma n'irenentanya z'amashyirahamwe Human Rights Watch na FIDH Orifad hamwe n'inama nshinga mateka y'ibihugu bya Buraya ku gihugu cyacu. Iryo remenanya rero twebwe abanyagisagara turagiyamirije.
Urongoye komine Mukaza ahabereye iyo myiyerekano yashimiye abayitavye. Desire Mazimpaka yasiguye ko kubona abanyagisagara baje ari benshi kwiyamiriza ibyegeranyo bityo z'igihugu ari kimenyamenya ko bashigikiye leta y'u Burundi.
Iki ni kimenyetso cy'uko abanyagisagara ibi batuvuga ko n'ukuri mwerekana ku mutima ko ivyo bintu ari remenanya, ari binyoma byambaye ubusa, ari binyoma atabo bifatiye bitagira ishingiro. Kandi nkaba nabakengurukiye neza mwese bimwe by'umutima kuko mushyigikira ingendo leta yafashe yuko amashyirahamwe yose atacamaye igihugu agenda avuga ibinyoma bitari byo, kandi yatanze amaraporo atari yo, asanzwe yarafashe n'inzira ya politike agafatirwa ingingo yo kuyahagarika ko mwayishyigikiye.
Ijambo rya leta y'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura ryashyikirijwe n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, Terensiyo Ntahiraja, yashyikirije ko leta y'u Burundi yiyamirije yivuye inyuma ibiherutse gushyikirizwa n'umurwi wa ONU ujejwe agateka kazi na muntu, ko mu Burundi havugwa iho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu.
Uwo munsi rero twazutse kwiyamiriza ubwa mbere raporo cyangwa itangazo ryashyikirijwe n'akagwe k'abahinga ba ONU, aho banditse mu rwandiko rwabo hari kuri wa mbere igerekezo rya gatandatu Ruhuhuma uwo mwaka nyine, bandika bavuga yuko mu Burundi agatura kagira mu rugo karaho nyangwa ibara ryaguye atakigenda. Baravuga yuko amashyirahamwe ariko aratotezwa amerewe nabi, namwe muri abagize ariko amashyirahamwe atandukanye ingene yifatanya n'urugendo tubakomera amashyi kuko ibyo ni ibinyoma.
Ikindi ciyamirijwe muri iryo tangazo nibiherutse gushikirizwa n'ishyirahamwe OCHA rivuga ko mu Burundi buri munsi hahunga abantu 500 kubera gutotezwa uwo mutegetsi w'umubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Naha avuga ko ari ikinyoma kiza cabeshujwe n'iryo shyirahamwe ryagishikirije.
Hariho amakuru avuga yuko ku munsi hahunga abantu 500. Ayo makuru agacavuga yuko uwo mwaka uzohera ngo hamaze guhunga inusu y'umuriyoni w'abarundi. Kandi ko barahunga kubera gutotezwa agatura mu rugo karaho nyangwa, bafashwe nabi, bafungwa, abandi bakubitwa. Ibyo binyoma turabyiyamirije. Ayo makuru rero bavuga yuko ishyirahamwe OCHA ariryo ryayashyikirije, ariko ubu tuvugana iryo shyirahamwe rije gusohora itangazo ry'uko yemeza yuko ayo makuru itayemera ko ari yo, yuko ari bya binyamakuru byamaze kwiragiza amakuru atari yo kuba dashingiri ntaye ayo makuru aho tukaba twashimiye kuko abaye muri bake bemera ko ivyo bintu batabishiye kandi yemeranya atari byo bobo ngo bahamagariwe gufasha abantu
iyo myerekano yo kuyamiriza icegeranyo cy'umugwi wa ONU ujeje wagateka kazi na muntu yatunganijwe mu makomine yose ageze igihugu cy'u Burundi nkuko byashikirijwe n'umwunganirizi mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tuvi bujumbura noneho tujye mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi muri komini Nyabikere inzara irakura abana mu ishuri urugero ku ishuri ryisumbuye rya Maramvya abahebye mu kwezi kwa mbere barenga 20 naho ku ishuri rito ryaho Maramvya 9 byibura bahebye ishuri muri uko kwezi kwa mbere nyine umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana araduha ibindi bisobanuro
Kuri uwo mutumba wa Maramvya abana bahevye amashure wabona bariko barurira ibiti vy'amavoka canke ivy'imyembe bahigicorirenza abandi nabo cane cane bagizwe n'abana babigeme ubasanga bari ku biti vy'isombe bariko baramura utuboga two gufungura utwo tuboga two mu bwoko bw'isombe nitwo dusa n'udusigaye dutunze abanyamaramvya kuko twama ku biti birindi zuba umwanya muremure Nahimana Ivete numwana w'umukobwa yahevyiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato twamusanze aho yari karaha isombe
uwari wika mu kangana
Nane ga mu gatandatu
Hehe
mu Maramvya umuntu nyana yironke utobagalirira alirira ko buca nakindi
Mbe utuboga mutukozike
Nawo ronka ibyo zurakoza Aya kweli wiririye nyadusombe canke ukirira canke ukatubura urose inkudu harage hoho ukavuga ati ndaturiye hovuga ati jewe uno munsi ndumuzungu
niyo rugira Chantal yabeye mu mwaka wa gatatu wo mu mashuri mato yatubwiye ko yahevye kubera agiye kwiga yazengerezwa gushika hata umutwe mwikaye ariko n'ubu imibereho ntayo naho yahevye kwiga
Dabanye nuko nyene ukevuke umuntu araso disombe arajye ko nyene. Ego.
Utukotseke.
Nana kim?
Wahebe mu kangana.
Cinahebe mu gatatu.
Iri yabangira inama rongoye mutumba wa Maramvya aratubwira kubijanye na raporo amaze kuronka kubana bariko baraheba amashuri.
Amashuri yisumbuye bamaze kurungika abana bashika bamaze kubanyandikiye igitigiri cy'abana 20. Hanyuma naho rero amashuri matoro matoro batarwa dubitigiri neza ariko ariko bisanzwe naho nyene ibiga neza bashora atabashuri kubera inzara.
Toine Story umuyobozi w'ishuri shingiro rya Maramvya avuga ko bahe batari menshi ariko gusiba ari byo bishika cyane
inzara iribonekeza abantu umuntu abibonera nuko usanga no mwishure mbere kenshi usanga nabana bacu baguma bisinzira ko cyangwa ugasanga abana benshi baguma basaba uruhusha bavuga ngo baratashe ngo baragwaye naho batagwaye mugabo kabana yuko biva kuko nk'umwana aba yarayatariye usanga bidakunda ko aduga ku ishuri ikindi gikunda kubitwereka ni ibintu by'ingwara usanga abana bagwara cyane bazana hanyane ko bagwara kubera aba bafungura nabi tukibaza ko hasho bivako turiko turaraba biharuro vy'abana baheba si binini cyane gusa dufashe umwaka ugitangura kuvuma ko gitangura twadufise abana 659 hanyuma igice ca mbere caze dufise abana 632 no kuvuga yuko hahevye ahafa abana 27 kuva dutanguye igice ca kabiri ko twagitangiye mu kwezi kwa mbere ubu kwaheze ubu turiko turaharura tubona menga hahevye nk'abana bashika indwi canke 8
Toine Story atuko gusonza kw'abana biragira ingaruka mbi ku kazi kabigisha
kuko n'umwigisha ariko arigisha arabona yuko abana usanga badakerebutse cyane ngo bamukurikire mu ishuri
mbi umwigisha wewe arorohigwa mu gihe afite abana bimeze gutyo
cyo ni kintu cumvika numva nawe ntiyorohegwa kuko ntibamukurikira kuvyo bari karakora ingaruka zo ntizibura kuko rimwe na rimwe urabona yuko hajya mu bisanzwe umuntu bamuharura kuco yakoze iyo rero nk'ubu nk'akarorero abana basiba ugasanga hageze ko atanga ikibazo akabona abana baronsa manota mabi kuko hari igihe abibazwa umugashobora kwibaza ari nk'aho uri umuyobozi w'ikibaza yuko yobatigisha canke yobakora nabi zimuga kubera gusa twe tuba dusanzwe tubibona ukuntu byifashe turabitahura rimwe na rimwe hanyuma gusa tukaraba ingingo twofata kugira ngo ntihagire ngorane zihaba
bamwe mu bana b'imiyabaga bahe b'amashuri bavuga ko bazohava baja kurondera ubuzima bisagara kuko aho babaye badashobora kuronka aho baca ingero ikarusi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika kandi ryujuje imyaka 75 radio imaze ishinzwe yashinzwe rero muri uku kwezi kwa kabiri, ariko hari muri 42 byari mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Icyo gihe icyicaro cyayo cyari mu mujyi wa New York. Tuzakomeza rero kwakira ubutumwa bwanyu n'intashyo bijyanye n'isabukuru y'imyaka 75 radio Ijwi rya Amerika imaze ishinzwe. Ubu rero ubwo butumwa muzakomeze mu bwohereze muri uku kwezi kose kwa kabiri, ndetse kugera mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu gutaha. Dukomeza amakuru. Fidel Antoine Nsabimana amaze kutubwira uko abana bareka kwiga kubera inzara muri komine Nyabikere mu ntara ya Karusi. Bararenga 20 ku ishuri ryisumbuye rya Maramvya, 9 ku ishuri rito ryaho Maramvya, byose bose muri uku kwezi kwa mbere gushize. Ikibazo cy'inzara n'abana bava mu ishuri ntabwo ari muri Karusi honyine, kiri no muri komini Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Iyi nkuru twayohererejwe na Evariste Nzikobanya nka mu ntangiriro z'iki cyumweru, nuko yibasubiriramo.
Muri iyo komini ya Rugombo, abanyeshuri barenga 300 bo mu mashuri y'intango n'abagera kuri 50 mu mashuri yisumbuye nibo bamaze guheba amashuri muri kino gice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri wa 2016 ushiri wa 2017. Martin Niyonsaba ajejwe inyigisho muri komini Rugombo avuga ko ibyo biri kubitumwa n'inzara izuri inzara ngaho mu Rugombo.
Tufatiye kuri ishuri nshingiro cyo bita le 3 premier cycle, abana bahebye ishuri bagera ku 366, kuvuga abahungu 188 n'abakobwa 208. Twa dufise igitigiri kingana n'ibihumbi 225 444. Urumva ko ico gitigiri naho ari gito, mugabo nico nyene cyari gikenewe. Amashuri ya secondaire bahebye abana 50 mu komine yose, kuvuga abahungu 34 n'abakobwa 16.
Abanyeshuri bakinanata bakaja ku ishure n'abasanzwe bafungurirwa ku murango ivyo bita cantine scolaire. Abanyeshure bo ku ishure ry'intango rya Rukana ya mbere ahasanzwe hari yo cantine scolaire baremeza ko bamwe mu bigaho badafungurirwa bahevye ishure. Sengiyumva Shadike na Chongera Jacksoni ni bamwe mu banyeshuri bo kuri Rukana ya mbere.
Bavuyemo kubyinzaho dufasha kuko abanyeshuri benshi bavuyemo kubyinzaho
bavuyemo kubyinzara bahunga muri Kongo, bisaba ahubwo mwige mudufashe abo babishoboye kudufasha. Jeni yumva jeni nabi na nabi birashobora kuko bo kumva ngo jeni nange nagiye muri Kongo kubyinzara nyine.
Abavyeyi bo kumutumba Rukana muri iyo komine nyene ya Rugombo bavuga ko babuze bo bacira nayo bamira ibibondo vyabo bigenda ku ishuri n'inzara mu nda. Maniragaba Emmanuela avuga ko ivyo bariko barabona muri kino gihe vyatumwe n'uruzuba rwatse rugatuma batimbura. Asaba kuhugira abagira neza bagarukirako.
Turamerewe nabi cyane kubwa inzara, izuba ryaratse gose, ibyo twarimye byose byarumye, nta kintu na kimwe byose byarumye bimuyonga. None rero ikijyanye n'inzara nico kitugeramiye cyane, abantu benshi bariko barahunga, abana benshi baragwandagwanda kubwa inzara, bikatuma naho bajya mu byigwa bagenda ku buryo bw'uko baba baraye ubusa, bakagenda merewe nabi cyane mu kuko muhira bataronka uko bafungura. Keshi ababyeyi benshi basigaye ngahantu no kwihagarikira bagenda mu misozi gusega abana, hari gihe baronka utwo kujya dukeye rwo gusamura bugacha abana banyavuta mu kujya ku ishuri. Icyo ariko basaba nuko batugarukirako kuko igitigiri nyamwisha abantu bariko baraherera mu buhungiro muri Kongo.
Umuyobozi ajeje inyigisho muri komine Rugombo avuga ko haragahengwe araho ishirahamwe PAM rijejwe ibifungurwa ku isi cyuguruye cantine scolaire. Martin Niyonsaba avuga ko hamwe umugambi wo gufungurira abanyeshuri ku mashure wo kwiragizwa ku mashure yose byotuma abana badaheba amashure.
Umuntu ariko ariweza kubera igikorwa cya PAM. PAM ifasha kugaburira abana ku mashure atandukanye ashika 18 yo muri komine Rugombo. Ibitigiri kuri ayo mashure byaragabanutse cyane kuko abana barafungurirwa neza kandi bakiga neza. Nabo bandi baheba ni mashuri atarashikirwa na PAM, kandi tukuma dusaba yuko PAM yogira uwo mugambi ukasasagara ku mashuri nka yose byodufasha kuko ibitigiri iby'uno mwaka afatanije n'umwaka ugeranije n'umwaka uheze ntibisa. Cy'umwaka byaragabanutse cyane.
Ivyuko abana baheba amashuri bivugwa mu makomine y'intara y'Ibitoke arangwa mu inzara umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara aremeza ko ari abanyeshuri bamaze guha amashuri kubera iyo mvo. Egide Ngendambizi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abajejwe inyigisho ku rwego rw'amakomine bataramushikiriza ibitigiri by'abanyeshuri bamaze guheba amashuri kubera inzara. Mucibitoke Evariste Nzikubanya nka Ijwi ry'Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda inamero.
Kaze muvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
How much you can have the moon or a good yard? I guess if you are a cat's car,
you
have a book. Please, honey, you don't have you know it. Get my man's room.
None
of the shark come back up in Jack. You read it. You must not do care. I shall go and that's it. I did get a hand joy cock. I basi singorane nyabaki ngirasha
reka sha Francine reka kunganya nubavuze umuntu mukabo ndababaye cyakwe
sha venu guhagaritse umutima nti hataye radiko ari ryambenda ko nyimeze gute
none nawe ushobora kujya
bano bano kuri mbwire niki gagwaye basiye kuzaraguhohote
oya si cyo wa
nibiki
nabaje no kukuguru kanje kudashaka gukira mu misiyo dukina kafira.
Yo, nibyo? Uzokira sha.
Ndeka wewe wari waje kuraba umubyeyi. Warabonye ngene kwa Kristwe, kama mbwa kwe.
Cyane atashe mbonye wadutsinzi cambe.
Njanye nawe waciye witahira. Utabonye ngene baduhomera. Narababeka basha.
Yo, pore sana sha. Ntakundi inshuti yanje nkwihangana.
Bajokeye nabo hariya. Aho kugira ingufu ngo barabe basi ko botsinda na kimwe.
Ahe, ya kunywa tujya muhimbiri. Ingene yiyemera honyene akiyemera mu mafuti. Je biraha bikase semu.
Mureke ntacho. Umbere ngira ntangure kuza ndiyumviririza. Ngira utwanfene maduto duto. Ndaye ko nosubira kuri TV vuba.
Mve bashagwara nawe. Uhatiye ku kinenyene. Nk'uhotera uremba naho byogenda gute.
None nemere tugume tusinda. Oya.
Umvize ndakubyira. Uyaje mugaho ugegeza wihangane uhababaza ngo ubikize rimwe ugasanga wishe ibindi
wapi kwe
cembeshi mbwa nigita umuguma w'idoga ee gagwaye asi ikosa ryawe ababyifashemo nabi nibajya bariko barakira
peto
uwe turazi ko ari gukora ibishoboka byose
naho ntakinye naje ndikimaramari nk'abandi nticuri muri ekipe imwe basi
none utari kurakina
bimeze gute oya si uko bimeze muri muri ekipe uteza kwishigikira ukinde cyane ureke musinde cyane mureke byose nicyo kimwe ekipe iguma ari rwawe
yo mugani byo sha ndibute mu byo none rw'intamenwa
njye none wumva ntaje ngaho nkarera amaboko ekipe yanjye iri kirasinje
none kugwaye uhawugire gute
reka ntacyo ntambuye kuza ndimenyereza bukebu kuri match izokurikira sinzokenda ntakinye.
Ntumva dada y'imiziki ntabyonzi nk'ibyo ntumvamo n'ikintu na kimwe bariko baravuga.
kumva ko
akomenga gateri kira nta kubyona
ere kuburyohe muraho nyene batira mubi nani zo ziriko ziravuga nawe mvuza
kubyo narinzi
ewe ibete sha hati habyo waru ndekandeke kugora namashwashwa yanje dukora icyatuza wazanye igitabo cha mati ntoyi
yo ntacho nazanye meso nazanye kaya gusa ngende kukiza
subire mpere mara yee ereka ntacho ndagifise ngaha ntangora bo zanye yo kaya yawe nda ya ah haramufata manote neza felicitation prema
prema note gamesi
uzi ko hari abanyeshuri badashobora gusoma ibyo banditse
eh
wa wo mwa naho bikunanira manote uyafata neza sava kama ha
kudaro ko tamaka ye gamesi ngo ndonke nasi na manota yaho nandika neza
ya manota biharose gupfa kwandura
eh
urabanza ugakora n'umutwe ugasanzara
turahumiwe n'uku
uya mugabo we ntacu aho ko warinzu uzagira ku iwanje
yego
carangiye ama nota ntuzoronka naho yakwiye
utegameje
nyereka kwanze niyihe chapitre kugora gose
ni byose
byose yamara
yego byose
nana kimwe wumva
nana kimwe
reka kunye hivete na
bo nukuri nabambesha mvuze ko ari ikintu nakimwe numva n'ukuri mu biharuro ahubwo ndahumiwe nzo havanyobe
kwamesu
nivyo
uracyafise ubwoba bwo kuyoberwa washitse ngaha
erega sinzi ngene bayikora mesu
ijapitre tugeze ko ninge nariyo yoroshe mpa iyo stilo ndakwere eheraba ngaha si a egale b eke b egale c alors
sinabyumva si a egale b
yayayaya iyumvire iyi ibi bintu by'amaroratio biroroshe
ni ukuri sindabibona
basi tubishyire mu buzima busanzwe mama wanjye njya niho wobyumva
yego
nimba wowe Yvette unganya imyaka na Dorine hanyuma Dorine nawe akayinganya na Aline kuvuga ko wowe Yvette unganya imyaka na nde
na Aline
none si byo nyine si a egale b eke b egale c alors
b egale c
ha b egale
c'est
par transitivité.
Ah.
Pour avion 20.
Yo, hebasha. Tu l'as dit que tu t'as causé mon cœur. Mbega yemwe turaronkaho duca
ukora kutidoga ahubwo iyo widoga somza nga nkuko mega se wabitumye abona
eh ivyo byo nibiki rero
none ahuri nda widoga se wabigize byose
fiak twubahane rero sha
cahe
ushaka kuvuga ko ije nitsindwe uyishije
none bijya bintu badukini mu piro gitangura zyitwa ngo iki kiya gitsindo cha mbere ntikinjiye kobera wewe
umbiriza gukora makosa ntivyama vyashitse
ivyo biraba mugabo
kugira ngo nabigize nabishaka nkurira indurusha
okay ibyiko se washaka ntacho bitwaye mugabo kubona dutsinze uyu munsi nuko aragwara tashobye gukina
mbega umwami mwitwaza gwara asumbye umupira nti aho je narinze nanigwa niwe yari gukora ibitangaza
na uri iki ya yatira hiyo sha
ibiki
iyo utamuvuna kuguru uyu munsi twa twatsinze bitindo nk'ibi byose
yeah.
Ndakubwire wa muhungu ubwo buhimbiri bwawe
yeah.
Ubugabanye sino
ubuze ngo iki
mvuze nti ubwo buhimbiri bw'ububarbaro tabuhebye ntidushobora kubisabira ko muri ekipe
ubuzanye ibintu byo kuntu
ndagutukanye n'ukurazezeta
je ndumuhimbiri gafe mbega wakiboga
nawe gisoma
we ntuzi no gutera umupira widuza mu ngiriki
mba wishime ubaza ko rewe wenyine uzi guki
kuntu kanikiri
pfi uzo subira uvu n'umukino umwe muri ekipe urabe
reka kuntu mu rutoki
ndarugutumanye n'umungiriki
ndakoreke jewe
ubaza ndagutinya we
Narashije muri nibiki?
Seke gihumane.
Si wewe?
Mugira musimanire ko nyene nasoni.
Nuvuye. Nuvuye. Je wahubwo heba umunkure kokoce. Ngo twatsinzwe kubera je.
Ni wewe.
Nari kuheba nkitsindwisha.
Nuwabikoze.
Nari kubigira ngo nungukike.
Ubwo mushwa?
Ano dushavunda gufite. Iyo gwaraze gukina twari gutsindwa nkuko.
Nani muzi ko haburana babiri hagatsindumwe.
Oh ya vraiment ibi ntujokeragira je birashisha bingeza hano.
Wumvise prof.
Yumva yumvike yo.
None nkubu no mu bwasa no bangize na.
Ubwasa urashobora. Koza kono.
No.
Eh nani bimbiri.
No gukosora wewe.
Uyo mbwasa je. Urambari.
Ubiriza. Kazi bamwese. Wasubira kumva ariko aravuga ni jambo narimwe ndamuharamba. Muranyumva?
Kwatumvise.
mvuze ndababwire nimureka gutana kumwikoma byabaye byabaye nitubisubiza inyuma ariko kandi babera icigo amakosa yabaye uyu munsi ntazosubigwe
wabo
umugesi araho bashaduhaya amahera make
iki
eh itongo ringana kujya kose akaduha ubusabusa bw'amahera
Oya
nawe mugabura he ukarenze
ndenge ki
mpande yibarabara nyene
none hari wonda yibye eh jewe nebere nikoze kutwanje ireka ndarisome uwanka yangare
barman barman wewe pima imbeka nyashano nyene kokataza
tuti hajya hiherereye iri ku muntu arahisho twiwe kandi atarutse
Ufiritsa sonya kandi kabaya turihuri ah ugomba kugira mvuguta mbega wowe nibiki we barumani tani yashaye chupangaho gikiyeri ngaho kandi urinyarukane hanyuma uyu mugore na ucumuzanira icyugwagwa
eh ego kweli kubera iki maina barumani
eh
nzanira ikiyeri na jewe nje nza kunywa bijya byagwa badogorowe
Ewe ushaka kugiranya na jewe. Eh? Uraza kuyana bise iko darondera umukiriya. Hatugiye yatumurizwa na nyina.
Eh? None jeho, iyo ntagusinyira. Ninde ari
kukagombuka rese. Eto mama. Ego niba se ubu icho kiyeri, mugabo ntubigira kamenyero. Ngwisozura nyifte nyoyi.
Yugurira shaho. Uwo nawe abarivugana. Urumva ko kaga. Murumva ko karenga. Nako karafutse gayene mukuryoha ntacho binganye
abana kumbura ite ko muno mukesha iyo yo irakwaya gusa
no sama ngo ducupa tubiri gasha no cha ntanda ndi kumunani
njya mpayi nka eh uti somo ducupa tubiri anyuma y'amacupa abiri y'ifyeri uto buyaguriwe nande ngira ningo gutaye kuraba ba
natasiko dutahira rimwe
eh cyane mu murantangaza hewe iyo umuntu abahaye ugutwi mu muca bushaka kujyana n'umutwe
naho mbira ngo ntahe ntarasoma no gusoma ukubiri eh nta macupa atatu ndagusabye n'ukuri unyongera kamwe gusa ucungurira n'igiti cyo
yampaye mu muzungu nazuke ngo kweri erega none ho wasatse Viriza. Urani baneza. Viriza. Nabakore muborewe umuca mutangura kugenda muri reshwanisha. Utse guhira hirucira mate hasi bajitiyo bumva.
Unisikije jurere.
Yasuko vugu. Muka utse guhira hira uvuge ku itongo rya guzwe. Yemwe 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 basha ururari nyuma.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasezeye naho ubutaha
Ijwi rya Amerika tubibutse gusiba imyigaragambyo yabaye I Bujumbura ndetse no mu yandi makomini imyigaragambyo yo kwamagana Loni n'ibyegeranyo bivuga ku burenganzira bwa muntu mu Burundi. Ndabashimiye cyane rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi ku buhanga bw'ibyuma twafatanije na Fatuma Kalala. mugire wikende nziza.